Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya mbere nzero n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatandatu muntu kiramwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba agashya kawe ndabahaye imiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye nongera ndabifuriza n'umwaka mwiza ibiryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba aza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye asubiye kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gishaka gutera u Burundi. Ni mu ijambo yashikirije Abarundi ryo kubifuriza umwaka mushasha. Ishyirahamwe ry'urwaruka Ajina ririyamiriza iyo mvugo igayitse kuko umwanzi w'igihugu cy'u Burundi si u Rwanda ahubwo n'ubutegetsi ubi upfukamye Abarundi mu nda. Abasirikare barenga igihumbi nibo bahebye akazi muri uyu mwaka twarayidusozereye nimbo akaba ari ubuzima bubi babayemwo ngo ni ugutwarwa mu ntambara yo mu gihugu kibanyi ca Congo. Umunani ngo bashingwamanza baburanira Abatutsi bahuye n'ibyago kubera uko bavutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo biriyamiriza amajambo abiba amacakubiri afatiye ku bwoko bwo gutyoza abakenyezi b'Abatutsi b'Abanyamurenge aherutse gushikirizwa na General Sylvain Ekenge umuvugizi w'igisirikare cya Congo kumbonesha kure ya leta RTCN. Urwo runani ngo rugiye gushengeza imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI abo bose babiba urwango rw'amacakubiri niho nyakoko y'Abatutsi n'ayandi mu kanya zamukazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutsa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye asubiriye kwagiriza igihugu kiba cy'u Rwanda ko gifise umugambi wo gutera u Burundi. Hari kuri uyu wa gatatu mu ijambo ryo kwifuriza umwaka mushasha mwiza Barundi yamenyesheje ko u Burundi bwiteguriye kugiranira ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda mu ngorane bifitaniye ngo mu gihe icyo gihugu cyotanga abagizi ba nabi bagicumbitsemo kurikira mu gihugu Evariste Ndayishimiye.
Kubiraba igihugu cy'u Rwanda ntizunejerejwe n'uko icyo gihugu kitaraje ishinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi cya Congo cyabikurikiranira hagufi na cyane cyane ko icyo gihugu gitera Congo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira u Burundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Congo atari u Burundi nk'uko mbere abo Barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda n'i Buraya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri icyo ruhora u Burundi kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cyotuma batera u Burundi. Nubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza icyo gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ibyifuzo bibi ku Burundi babisezereye.
Ishyirahamwe ya Jina rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi riranegura iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ndayishimiye ribona ko ari imvugo iceye butu abanyagihugu ko Burundi bugiye gutegwa iyo shirahamwe ribona ko abansi b'Burundi atari Rwanda ahubwo ko hari abarundi bakunda igihugu bo mu gihugu hagati canke bo hanze babona ko ibintu bikwiye guhinduka kuko igihugu kigeze aho umwansi ashaka tumbirize Jean Duimana arungishira hamwe ajina
umukuru w'igihugu cy'u Burundi araraba neza hamwe yubandanya kuvyukura avuga ko inkozi z'ikibi z'u Burundi ziri muri mu Rwanda doza kumutera araraba neza ko atari karitiranya izo nkozi z'ikibi hamwe n'igihugu cy'u Rwanda yabawe yita inkozi z'ikibi none nk'ubu abarundi bo nyine bagiye hamwe bakavuga bati iyo ntwaro irimo ibiture nk'uko ahora byivugiye iyo ntwaro iranyuruza abantu iyo ntwaro yashize igihugu mu bukene butagira izina iyo ntwaro ntigira igitoro iyo ntwaro ntigira amadovize iyo ntwaro rero nihinduke niveho abarundi bakaje hamwe bakabikora none yo cavuga ngo igihugu cy'u Rwanda kimuteye erega abarundi bahamye bahindura intwaro bahamye bahindura ubutegetsi bugoyagoya bagashyiraho ubukomeye abarundi bo nyine barashobora guhindura barabizi nabo nyine mu 1994 ko bagiye mu ishyamba kwitegura guhindura ubutegetsi bwari buhari bwa twazigikenye bugakumira nta kibuza rero n'ubu ko abarundi ubu bahari bashobora kuja ahariho hose bakitunganya hanyuma bakaza bagagwanya ubutegetsi buhari nuvuga rero umukuru w'igihugu naze aratandukaniriza abarundi abasi ku by'ukuri afise abarimu abashobora kumugwanya abarimu batandukanye ico gihugu cy'u Rwanda n'abarundi abo yita inkozi z'ikibi abarundi cyangwa abo yita ab'imburakimazi bari hirya no hino ahubwo araraba ko abo barundi nyine yita inkozi z'ikibi cyangwa abo yita imburakimazi aribo bashobora kumutera kandi kugira bamutere ntibarinda guca mu Rwanda bashobora no guca ahandi niki cyerekana ko batoce Tanzania cyangwa ngo bace muri Congo cyangwa ngo bace muri dusabye rero dushimitse muri ajina ko iyo mvugo iyo umukuru w'igihugu ku by'ukuri ko yo gabanuka kuko ntacifasha
igisirikare cy'u Burundi ngo gifise abasirikare baheba igisirikare ibyo bita desertion muri uyu mwaka wonyine hamaze guheba abarenga igihumbi bamwe mu basirikare bavuga ko ubuzima bubi n'ingaruka z'ingwano bajyanywemo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo biri mu bituma bata akazi inkuru ya Julienne Muzinga
amakuru ava mu biro bya gisirikare mu gisata cya G1 kijijwe abakozi mu gisirikare yemeza ko abasirikare barenga igihumbi bataye akazi ibyo bita desertion mu rurimi rw'Igifaransa benshi muri abo basirikare baba ari abasirikare bashasha bita bacinjire niyo baronsa akaruhuko basubiye iwabo badaheza ngo basubire mu kazi abandi n'abasirikare bashegeshwa n'ubuzima babayemo mu ngwano mu gihugu cya Congo aho bagenzi babo basize ubuzima abandi bagakomereka abandi bakagirwa imbohe n'umuhari M23 bahanganye bamwe mu basirikare bavuga ko abasirikare bo ku rwego rw'isongerezi bataye akazi barenga 200 abasirikare b'intwazangabo ku mapeti ya kapitene na liyetina nabo bari hagati ya 60% ubuzima bubi gufatwa nabi n'abakoresha cyane cyane kubaheranira amafaranga baba bakoreye haba muri Somalia Centrafrique na Congo biri mu bituma nyamukuru batakazi cyane cyane kubaheranira amafaranga baba bakoreye haba muri Somalia Centrafrique na Congo biri mu bituma nyamukuru batakazi iyindi mvo akaba ari umwihebura kuko agateka igisirikare cy'u Burundi cyahoranye kagumye kagabanuka kuva bajanywe muri Congo kugwana ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC Wazalendo na FDLR bamwe muri abo basirikare bararenga imbibe z'u Burundi bakaja kurondera icyo rirenza mu mahanga zimwe mu ngingo zafashwe harimo kubaka amabataye gushasha ibyo bita refonte hamwe no kubuza ko abasirikare baronswa impapuro z'inzira bikavugwa ko Huawei n'abamaze gufatwa ariko bagerageza kuja hanze
inzamba
umushikiranganje ubwiga cha leta yakoresheje amajambo abonwa atariyo kubijanye n'ihinguriro ry'ifumbire fomi ibyo nibivugwa na Hermenegilde de Manyange cegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi aho yishuye ku majambo yashikirijwe n'umushikiranganje Alain Ndikumana ku munsi wa gatandatu uheze imbere y'inama nkenguzamateka. Hermenegilde Manyange yabona ko ayo majambo atagaragaza ukuri kw'ibintu uko biri akerekana ko umushikiranganje yari akwiye kuganira n'abayobozi b'iryo shyirahamwe kugira ngo batorere umuti hamwe inyishu z'ibibazo byibonekeje.
Ariko by'ukuri inyishu ni kwari guca agenda imbere bariya bubahwa twitoreye twubacane rwose kuza kubaremereza ibintu bidatomoye kandi by'ibinyoma. Arambabarira n'umubaho yakomushikirana zo gutonze turamubacane rwose mugabo yari kuza tukicara nkuko n'abandi baza baraza tukicara tukagenda dutora inyishu y'ibibazo ibinibi bigiye bihaba aho kuza kuruhisha bariya bubahwa twitoreye kandi baduserukira. Ibiharuro by'ukuri by'ifumbire bizoza kuboneka abarimyi bahejeje kuriha amahera y'ibanze amwe bita avansi gutyo ubushikiranganje bw'uburimyi bureteje kwegeranya ibiharuro bya babarimyi bariha amavanse buca bubirungikira ihinguriro fomi buti rero ibiharuro kanoni nyezina aribyo twokwita commande reyere byasabwe n'abarimyi ngibi nibyo wokorerako kandi kenshi bikunda kuza biri hejuru bisumba bimwe byari byarategekanijwe mu masezerano y'inyezina y'ibanze. Abarimyi hageze ko batora ifumbire bikaza bukwi na bukwi mugabo bushyirana ariko atubwira ati ifumbire abarimyi basabye ngiyo namwe nimwishyire mu kibanza cy'ingurire ifumbire bisa byifata mu gute kuko ibirengeye ifumbire yiteguriwe n'icyo gihe ibibazo bica bihera aho nyine. Mbega ibyo birenga ko bititeguriwe ko mu nteguro atabyarimo bica bigenda gute ariho na bya bindi mwumva byaza kuvugirwa hariya muri bahubahwa bizanana aho nyene ntimwibaze ngo bizanana ahandi mugabo murumva yuko bitaba byazananye muri fomi aho gusuba icyabaza twicare tuvuga tuti none ko turi imbere y'ibibazo tubigere gute.
Urunani rw'amashyirahamwe y'abashingwamanza aburanira abatutsi bashikiwe n'ibyago muri repubulika y'intwari rusange ya Kongo batewe umutima uhagaze n'amajambo y'urwango n'amashakubiri acyuza abakenyezi b'abatutsikazi b'abanyamurenge yashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ekenge kuri televiziyo ya leta RTCN ku igenekerezo rya 28 Kigarama. Umwe mu bashingwamanza bari muri urwo runani Bernard Menge avuga ko amajambo benayo abiba urwango atari ubwa mbere ashikirizwa na bamwe mu bategetsi b'icyo gihugu ariko rero bikaba kamizwe n'ingoma ntibashengezwe mu butungane. Kurikira umushingwamanza Bernard Menge
référant à un imaginaire dégradant pour la femme tutsi.
Twisunze ibyiyumviro byo gucyoza no gusuzuguza umukenyezi w'umutuzikazi atanga ubuzima aho abayubasa ubwiwe hari amajambo yo gucyoza umukenyezi w'umutuzikazi yamye ashikirizwa kuva aho hambere hahise mu mwaka w'1959 ku ntwaro z'abahutu. Twarabibonye mu mwaka w'1990 twarabibonye ku bicapo berekana amashusho y'abakenyezi b'abatuzikazi twarabibonye mu bategetsi ba minuwari twarabibonye muri RTLM n'ukuri birababaje kandi birateye agahinda ko gusuzugura umukenyezi w'umutuzikazi. Icyo gituma mu runani habaye amarangamutima umwe ku giciwe no mu mashyirahamwe atandukanye aho twahisemo kuva hasi kugira ngo tuyemerize aho kabikabije. Niyo abaye Kenge yibaza ko ibyo yashikirije kuri televiziyo RTNC ari ibintu bisanzwe kuri birababaje cyane kuko imvugo nk'izo z'ubwambere zishyikirizwa n'abategetsi ba Congo ntagiye ubakomakoma cyangwa bashengezwe imbere y'ubutungane aho ntutanga akarore ko witwa Bitakwira ku majambo y'ubwicanyi yigeze gushikiriza aho karorero ni kamwe muri byinshi
pour rendre compte des propos criminels qu'il a tenus.
Ushingwamanza Bernard Menge yavuga ko ubwo runani rwahisemwo kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI kugira icire urubanza abo bagizi ba nabi babiba urwanko rw'amacakubiri y'ubwoko n'ubunyeretsi mukurikira.
Et c'est dans ces conditions que nous pensons qu'il faut aller au bout du combat que l'on mène actuellement.
Ubu nzo bituma dukwiye gushika kure mu rugamba turimo kugira ngo turwanye ubwo bwicanyi ako kabikabisha. Ubwo bwicanyi n'amajambo abibwanko yaravuze muri kivu y'amacepfo mu minembwe atuvuga ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Waragize guhaguruka tukerekana aho duhagaze mu kwitura ubutungane kugira ngo abagigwa n'ivyo vyaha vy'agahomera bunwa bashengezwe imbere y'ubutungane. Ubu dufise amashirahamwe menshi adaharanira inyungu za politike yemeye gushyigikira ikirego twatanze n'ayo mashirahamwe nayo nyene afise abantu benshi bayashyigikiye batemera ku kabi. Ibyo ni ibintu byabaye mu buseruko bwa Congo, byarabaye mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'1990, byaranabaye no mu Burundi. Ni nacyo gituma twiyemeje kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira ikubite mu gahanga bashyikiriza bene ayo majambo abibugwaho.
Justice va être prononcée et va condamner les auteurs de ces discours de haine.
Ilunga dushye dusozera ano makuru nkabashimiye n'ubwo mwese banteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese gutikiwe bamfashe kubatokaniriza mugire umwaka mushasha w'amatanu w'ubuki 2026 na gahwake.